Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Niteka ntangire gusubira kubana namwe nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro yaga. Ijwi mwumva ni rya nini nazwe Maria Karori na Serejo Bisimwa ari mu bihinga bw'ibyuma. Twese duti sangwe ikaze. Mu rusenda ni murongwe ishami rya onirije ry'ibifungurwa ku isi pamu ryarafashe ingingo yo kugabanya ibiciro by'ibifungurwa bimwe bimwe mu isoko ya fuwari yo mu kwezi kwa nze mwaka 2019. Iyo ngingo ishimisha cyane impunzi z'abarundi yarakurikijwe n'abadandaza bakorana na pamu. Ido ni Ido na Alexandre Bizimana.
Iyo ngingo ikaba yafashwe inyuma yaho iryo shirahamwe rikoreye igenzura ry'ingene izo mpunzi zifungura mu mpera y'umwaka turangije wa 2018. Iryo gabanywa ry'ibiciro rikaba ari imwe mu ngingo pamu yafashe mu kwishyura ku bibazo byagiye bigarukwako na zimwe mu mpunzi muri iryo genzura. Ibifungurwa bisanzwe bidandazwa muri iyo soko ariyo foire ni nk'umuceri, ifu y'ibigori ariyo semure, ifu y'imyumbati, ibiharage, amavuta y'amaoki n'ay'ibigazi ndetse n'umunyu. Muri ivyo umuceri hamwe n'ifu y'ibigori nibyo byagabanijwe, aho ikiro kimwe cy'umuceri cyakorotse ko ibice bine by'urudolari, ikiro nacyo kimwe cy'ifu y'ibigori kikaba cyakorotse ko ibice bitanu by'urudolari. Izo mpunzi zikaba zitashimye guhisha munezero zari zifise. Twabamenyesha ko ibifungurwa byose byo muri iyo soko bitahindutse ibiciro, uretse ibiharage byaduze biva ku bice 8 by'idolari bijya ku bice 9 by'idolari. Kuvamika mpunzi z'abarundi, Alexandre Bizimana ku bw'ikiganiro yaga.
Mu rusenda kandi umugwira Safari watanguje ibikorwa rusange bya buri wa gatandatu byo gusibura imiserege y'amabarabara makuru makuru yinjira mu ikambi ya Rusenda. Ibikorwa bije inyuma y'ibikorwa by'amasosiyete Africana na ACGT yasatuye ayo mabarabara mu kwezi kwa Kigarama guheze. Jonathan Isaya yayaze na barongo yabandi mwabo bara Safari. Ubuza amafaranga atanga inkwi zo gucana aha ni muri site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe, aho bifuza kuraba sinema mu mazu y'abikorera utwabo basabwa amafaranga 100 canke inkwi zitatu kuri buri reresi imwe. Ivyo vyinjiriza bene amareresi akayabuka amafaranga, ariko abandi bo babibonamwo ntandaro y'ihonwa ry'ibidukikije. Imurongwe twakura Eduardo Nzambimana kuri iyi nkuru.
Inkwi zitatu zirahagije kugera winjire mu isare y'isinema mu site ya Murongwe. Ivyo biri muri bimwe byazanye intambamye mu isite impunzi z'abarundi hagati y'impunzi ndetse n'abenegihugu, kuko ibiti byitwa biti vya siri biri mu ishamba riri hafi y'isite ya Murongwe byatanguye gucibwa, aho abenegihugu bakerekana ko hazoba gahombo kanini kuko imico yabo igiye kwangirizwa no gufutangana kuko abarundi batanguye guca ivyo biti. Mu isite rero y'impunzi z'abarundi hakaba hasanzwe hari ibirasi bine by'amasinema, aho naho ukinjira utanze urukwi rwo gucana. Ivyo rero bigatera uruhagarara hagati y'igipolisi ndetse n'impunzi z'abarundi, kuko hari abamaze guhagarikwa kubw'izonkwi kubw'itohozwa. Igipolisi kikamenyesha ko ibyo biriko biragirwa kugira ngo hahashwe uwo wese azomenyekana ko yinjira muri iryo shamba agiye gucamwo ibiti. Kubw'ikiganiro yaga Edouard Nzambimana mu site impunzi z'abarundi Imurongwe.
Turangirize ko iyi nkuru iciye ku masonga nziza. Generale Ebuera Mutetezi, umugwanyi iyo nkoye mu mugwi wa Mayimayi ya Generale Amuri William ya Kutumba, yatangarije abanyamakuru n'abanyagihugu b'umukenke muri sekiteri ya Itombwe muri teritwari ya Mwenga ku munsi wa gatatu igenekezo rya 30/0 uno mwaka, ko yipfuza kuva mu ishyamba.